nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwini wenchuti na mwiwa kunzi wa kajiwi nzamba agateka kawe kaze murano makule kumusi wagatano turi kwigene kerezo jagatano muka karo numu wakwe mbibi na mirongi vina kane amakuru tukwa wateguri yetu ya hera kungi ngonguru nguru zikulikira agato ya kazi na munu kawandanya gutose kara mu Burundi kandi bigakogwa no rwaruka rw'imbonera kure rufatikanire na bamwe bo mu nzego z'umutekano n'iperereza bivugwa n'intumwa idasanzwe yishiramwe impuzo makunguni iri gukurikirana ibijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi n'abahanira agateka kazi na muntu mu Burundi baremeza ibivugwa n'intumwa idasanzwe yawo ni muraza kubikurikira murano makuru Intumwa z'abagize umugwi nshingwantwaro w'ibanki y'isi yose ziri mu rugendo rw'iminsi itatu mu Burundi ubwo rugendo rukaba hari nkora mutima ku mushikiranganji w'ikigega ca leta nk'uko yabimenyesheje inyuma y'inama yagiranye n'izo ntumwa kuri uyu wa kane intumbero nini y'ubwo rugendo akaba ari gusuzumaho imigambi iyo banki ifashamwo igeze n'ico imaze kumara mu gihugu Naye bigeme batatu bo mu ntara ya Ngozi barakorewe amabi ashingiye ku gitsina ibyo bitigiri bishigwa habona n'ishirahamwe rihanira ineza y'abana FENADEBE muri aya mezi abiraheze ishirahamwe FENADEBE baterakama bategetse gufata ingingo zihuta kugira ngo batuze abakora mwe nayo mabi kwa ruguca ku mayange mukanya nido nido
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe Ni kuri wezi tatu, akaburungu, inzamba, akaburungu, org.
Ndasubiye kubaramutsa no makuru tuhere mu gisata cy'agateka kazi na muntu, agateka kazi na muntu mu Burundi, kabandanya gutose kara mu bisata bitari bike. Ugwaruka rw'imbonera kure rufatikanire na bamwe mu nzego z'umutekano n'iperereza bakabadomwa ku rutoki n'intumwa idasanzwe yishiramwe impuzo makungoni, ije gukurikirana ibijyanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi, Fortine Gaita Zongo. Iyo ntumwa idasanzwe ivuga ko hamwe atacokogwa hashobora kwaduka ibindi byago mu gihugu nk'ibyahitiye yabishikirije kuri uno wa kane Ireneve mu Busuwisi mu nama igira 56 yishiramwe impuzo makungoni irayo bijyanye n'agateka kazi na muntu tumutege yompi
se refera a la fois à l'histoire tragique du Burundi
bisunzwe kahise kabi kabishe Burundi buhitiyemwo turavye kane n'ingene umutunzi w'igihugu ugeza aho umwasi ashaka nagira nerekane zibe mu mvo z'ukuri zotuma hamwe atacokogwa agateka kazi na muntu kabandanya gatituka mu Burundi imvo kandi ishiramwe impuzo makungoni rifatira ko urugero aha twovuga kudahana ivyaha n'inkurikizi zavyo kubijanye niho nyangwa y'agateka kazi na muntu riguma ryiganje muri raporo yanje iheruka narerekanye ko kudahana ivyaha vyari vyiganje kandi bishigikiwe n'urwego rw'ubutungane none ubuho n'ibihuha byarahubutse kutagira ikintu na kime gikozwe mu gutuza ico kibi kurenza ku ruhu rw'amaso ku mabi yakozwe kandi n'abayakoze bazwi ntibahanwe canke kwanka gukoresha uburyo bwose bushoboka birahari gushika uno munsi nta mutegetsi n'umwe yegereye ubutegetsi yagigwa amabe yakozwe mu 2015 arigera akurikiranwa leta iguma yifatiye mu minwe igenzura yongera ikoresha urwego rw'iporereza hamwe no rwaruka rw'imbonera kure ari nago rwunganira ruterera canke rushigikira iyo bibaye ngombwa rugasubirira inzego z'umutekano aho zitaba ziri hirya no hino mu gihugu imbonera kure zikora ibyo zishakiye zirahohotera abanyagihugu zirahagarika zikongera zigafunga abantu hadakurikijwe amategeko ziranyuruza zikongera zikica abantu abandi bakabugwa irengero niterabwoba
disparition forcée et intimide la population
ivyegeranyo bibandanye bikogwa n'intumwa idasanzwe yishiramwe impuzo makungoni mu byerekeye agateka kazi na muntu mu Burundi ngo n'ivyegeranyo bifatiye kubeshi no gushaka gucafuza igihugu kuko biteye kubiri n'ukuri ibyo byavuzwe ejo ku munsi wa kane na Elsa Nkera Birori aserukira leta y'u Burundi mu kanama kajejwe agateka kazi na muntu mwishamwe mpuza makungoni elisangu ya birola kavuga kwa batariba kuye guha gachiro izo vyegeranyo kuko bikogwa hisunzwe amakuru atangwa n'abansi b'igihugu tumutege yompi.
Il est important qu'on ait une compréhension commune de la constance
exacte. Birakwiye ko dutahura kumwe ingene Burundi bwagumye bwigenza neza mu vyerekaga gato y'akazi na muntu kuva aho wabereye inama idasanzwe ku Burundi mu mwaka wa 2015. Umugwi washizeho ngo kurikirane ivyerekeye gato y'akazi na muntu mu Burundi washizweho bashingiye ku raporo y'ububeshi no gushaka gucyoza inzego z'igihugu. Twarumvise ko uwo mugwi ubwirizwa guhagabira kugira ngo uzitire ihonyabwoko rishobora kuba umwaka wari wose mu Burundi bishingiye ku mabi n'ubwicanyi butagira izina bibera mu bihugu byo mu karere. Uno munsi turumva amajambo aguma acyoza igihugu kuva inama iherwa kuba mu kwezi kw'icenda k'umwaka uheze. Turumva havugwa ko uwo mugwi ukenewe kandi ko uzobandanya akazi washinzwe mu ntumbero yo gukurikiranira hagufi ibizobera mu Burundi imbere hagati n'inyuma y'amatora yimirije mu mwaka w'2025. Twebwe tubona ko uwo mugwi atakamaro n'ishingiro ufise, tubona ko washizweho mu ntumbero yo gucyoza inzego zitorewe n'abanyagihugu bonyene. Washizeho kubera inyungu z'abanyepolitiki bamwe bamwe bo mu bihugu vya kano karere. Igihugu canje cariyemeje guharanira iterambere mu by'ubutunzi n'imibano. Ni muri iyo ntumbero dufise umugambi wo kugwanya twivuye inyuma ubusumbasumbane, maze abanyagihugu bose bakangana imbere y'amategeko. Dusabye ko amakungu yodushigikira muri uwo mugambi akareka guha agaciro amaraporo atakindi agamije atari kubiba amacakubiri mu banyagihugu no gucafuza igihugu.
Mu mashirahamwe FIACAT na ACAT Burundi bahamya agateka akazi na muntu barerekana ko agateka akazi na muntu kabandanya guhungabana. Mu ishirahamwe Rukristo ugeshinzwe kurwanya isinzikazwa ubuzima rya kiremwa muntu ACAT Burundi bavuga ko mu vyegeranyo vyabo hari abantu barenga 160 bishwe mu gihe gito gusa. Umushingwa manza Armeni yongere arongo ishirahamwe ACAT Burundi akavuga ko n'agateka kabamenyesha makuru kabandanya no guhungabana. Tumutege yompi.
La FIACAT et la CAT Burundi sont préoccupés par la situation des droits.
Ishirahamwe FIACAT na CAT Burundi byababajwe n'ihungabana ry'agateka kazi na muntu. Ibyo nabyo byerekanwa n'inyuruzwa ry'abantu, abantu bicwa, ihohoterwa ry'abamenyeshamakuru. Ibyo byose birateye impungenge mu gihe igihugu cimirije amatora mu mwaka w'2025 no mu mwaka w'2024. Kuva mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2023 ishirahamwe ACAT yaramenye abantu 168 bishwe, abantu 48 banyurujwe, abantu 151 bahagaritswe hadakurikijwe amategeko, n'abandi bantu 40 bahohotewe. Amashirahamwe yacu ariyamiriza iburabuzwa ry'uburenganzira bwo kumenyesha amakuru hamwe n'iburabuzwa ry'uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro. Dutanga akarorero ka Sandra Muhoza afunzwe ataco yagirizwa hamwe n'umumenyeshamakuru Floriane Irangabiye yaciriwe imyaka 10 yo gufungwa kandi ataco yagirizwa. Abo bose tugasaba ko borekurwa.
Inzamba tuandanye amakuru twabateguriye mu bijanye n'igisata cy'ubutunzi. Intumwa z'abagize umugwi nshingwa ntwaro w'ibanki y'isi yose ziri mu rugendo rw'iminsi itatu mu Burundi. Urwo rugendo rukaba ari inkoramutima ku mushikiranganji w'ihega ca leta nk'uko yabimenyesheje inyuma y'inama yagiranye n'izo ntumwa kuri uyu wa kane. Intumbero nini y'urwo rugendo akaba ari ugusuzuma aho imigambi iyo banki ifashamwo igeze n'ico imaze kumara mu gihugu. Kubw'umushikiranganji Rodolphe Niyonzima, urwo rugendo ruzohakaryo leta y'u Burundi kwerekana aho igereje iterambere no gutsimbataza ugufashanya ni banki y'isi yose. Tumutege yompi.
Urugendo wageze mu Burundi rero ni urugendo rwa mbere rubaye urugendo rw'akazi kabo ka misi yose ko kugendera ibihugu bifite imitahe mu banki y'isi yose, kandi bisanzwe bifise ivyo banki y'isi yose iri kuyakorera mu gihugu. Hari mu gihugu iwacu rero hari ibintu byinshi banki y'isi yose iriko irafasha, imigambi myinshi iriko irakorerwa hano mu gihugu. Hari n'iyindi migambi dufise igihugu cifuza ko banki y'isi yose yofata mu mugongo. Hari n'ibindi bijanye no gufashanya mu buhinga no mu bumenyi. Ibyo byose rero baje kubiraba kugira ngo babyonere n'amaso barabe aho bigeze. barabona kandi nabikorewe twabo aho bitaro Sectio TV kuko ibanki isi yose irimo imice itandukanye hariho igice kimwe gifasha ibihugu gifasha amareta hakaba n'urwego rufasha abikorewe twabo utanga amadeni yaje bitaro Groupe de la Banque Mondiale hanyuma bazogira ingendo zo kurubuga bagende kuraba imigambi imwe nk'ile migambi yo gufasha abantu kwiteza imbere mira nk'abandi umugambi uri mu gihugu cyose twaciye no kuraba ahantu amazi yononye ishyaka cha Tanganyika yononye nyubako zitari nke kuko naho nyine basanzwe bafise byo bashobora gufasha tuzongera kandi tugendere n'umugambi w'ubugomero wageje muremwe kuko ibanki isi yose ari isanzwe itanga uburyo bwinshi muri uwo mugambi w'ukubaka ubugero rugomero wageje muremwe mu byo tuzoganira rero ni cyane cyane ibijyanye n'ubutunzi aho tugejeje imigambi iterambere inzitizi duhura muri iyo migambi iterambere hanyuma cyane cyane inyishu dushobora gutorera hamwe n'icyo guterera kugira ngo iterambere ritere imbere rinyarutse na cyane cyane twisunze yabona kazoza y'igihugu hanyuma kandi na cya gitabo cy'imigambi kiza gishyira mu ngiro iyo mbona kazoza n'imigambi rero iza ikomoka kuri ibyo bitabo by'imbona kazoza n'igitumanye imigambi y'iterambere.
Mu gusozera aya makuru abigeme batatu mu ntara ya Ngozi barakorewe amabashingiye ugitsina ivyo bitegirishijwe habona n'ishirahamwe irihane neza y'abana Fenadebe muri aya mezi abiraheze ku bwa Ferdinand Mbaruhije umuvugizi w'ishirahamwe Fenadebe iryo hose gwarira bahagaritse umutima kuko umwe muri abo bigeme yafashwe ku nguvu acanaganda kugwa mu nyuma kuri ayo mabi Ferdinand Mbaruhije atera kama bategetse gufata ingingo zihuta kugira batuze abakora ayo mabi abayakoze bamenyekane bongere bahanwe bimwe by'akarorero tumutege yombi.
Mwameza bili aheze nukufuka na mkiza na usama mwani Fenadebe taronte inguru jagata mkongo inguru vikuli imale chane yabani watatu bafafu hunguvu ahoni mungare ya Ngozi leo mwana wani watatafu hunguvu hariho imwe muri zo vikuli wanako ya gahinda chane ni mwana watatafu hunguvu mwana watatafu neibili ya fatu hunguvu hajima ndese jena fatu hunguvu wala heza bala mwita leo kubja agenze fatu fatu hunguvu taronte nukua mwana ya fatu nabaga wabili ya vwe kufoma amaz ariko ahinduka agaruka kimuhira abagore babiri baramufashe bamufashe bagaheza baramunyuruza mu gihe umwana rero yari aravuze induru ariko mugiye nabi ariko amufashuza abagabo babiri bahuye bamuniga urumva ko byukuri ari ibintu bitumvikana gatoyi baheza kumuniga baraheza bamujana mu hepfo yaho mutande wa komine aba kubishamwe Fenadebe byukuri ntibyumvikana nta bunyamaso nk'ubwo byukuri bwumvikana gatoyi nta cyo n'ingo ishobora kuboneka ku bwacu ndetse kwa 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 butagiri kwa mwitwa ito tuko sawa ama zedu kutungane nuko yukuri yo dosye uisha kwa umwete chane kwa kwa matoho zaifu utakandi yimbite meza hajima kugira ngo wene kwa gira madhi baharimu chane kisunzwe ama tegeko.
Ni kuri inkuru ijanye n'iby'agateka k'abana duciye dusozera ko amakuru twabateguriye kuri uyu wa gatanu mwakoze mwebwe mwese mwarimu yateze yo mibomvitsi niyongere nabashikije ndabifurize kororanirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.